ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Muri kumwe na Fidele Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro n'amakuru bafitiye kuri iyi saha.
Tugishe kagi na rushishi baratubwiye amategeko yo mu Rwanda, turaheza turababwira tuti amategeko turatubona umenga ntibudushoboke, tibasi turandika neketa, tibasi nimuduhe inzira tuje gusaba ubuhungiro mu kindi gihugu, nabo ntibaheza ngo babitwemerere.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi bari mu ikambi ya Gashora mu buseruko bw'u Rwanda, baheruka guhungira mu Rwanda bavuye mu ikambi impunzi ya Kamanyora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Inkuru turayigarukako. Amakuru yo mu karere, impunzi z'Abarundi zigera ku 1,600 ziri mu ikambi y'agateganyo ya Gashora, zivuga ko gushika ubu zitaramenya amaherezo yazo. Ivyo bibaye inyuma yaho izo mpunzi zitangaje ko zidashobora gukurikiza amategeko y'u Rwanda. Mu nama ziherutse gukorana na Leta y'u Rwanda, izo mpunzi zasabye ko zofashwa kuba zirimuriwe ahandi zikaba zirindiriye inyishu. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
Mu gihe cya saa tanu za mu gitondo nibwo Ijwi rya Amerika ryari rigeze mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ziri Gashora mu karere ka Bugesera. Ntabwo nabashije kwinjira muri iyo nkambi kuko bisaba kubanza kugira uruhushya rwanditse, ariko urebeye inyuma yayo impunzi zari zicaye mu kibuga hagati zirinzwe n'abapolisi. Iyo nkambi yegeranye n'ingo z'abaturage, nabo usanga baza amakuru y'izi mpunzi.
Abo Barundi se ko babaha ibiryo bakabyanga, babaha imiti bakayanga, ahubwo harimo n'abarwana bakabasubiza iyo ngiyo. Habe ibyari byo rwose umuntu yimunze kugyangwa ze gutegeka
aho kugaza ko kanya ariko baza guhaha
barazi abivitiye amafaranga
ubundi rero kamubwira baje mu minsi mikeya cyane kandi mu minsi mikeya ntago baramara hano cyumweru, ariko bavuze yuko batagomba kugibira bagibirayi ibijumba ibi ndese n'imbari n'ibishyimbo.
Abaturage n'abacururiza hafi yaho izi mpunzi zitujwe babwira Ijwi rya Amerika ko zari zisanzwe zisohoka hanze y'inkambi ndetse zikaza guhaha. Ubwo Ijwi rya Amerika ryageragayo, nasanze nta mpunzi n'imwe iri hanze. Mu gasoko kabiryogo kari mu murenge wa Gashora, abacuruzi babo basobanuye ko izi mpunzi zari zisanzwe zibagurira ariko batazi uko byagenze.
Ubu nkanjye n'abacuruzi inanasi barazikenera cyane rwose, banabagura nta kibazo. Ubu ngubu ntibaraza kubera yuko wenda hari ikibazo, ari ukuntu wenda babanza bakababara sinzi. Ariko iyo bamaze kubabara gahunda yabo yose irangiye, mu isoko bazamo nta kibazo.
Baratugurira, nta mafaranga bafite, baratubwira ko nta mafaranga bafite,
ariko ibyo mucuruza barabikunze.
Ibijumba, imyumbati, n'inyanya, n'imboga.
Ubu baraza ryari?
Ntabwo tubizi. Hari igihe babafunga, hari igihe hari isaha babaheraho yo kuza guhaha. Ubu rero ntabwo baraza. Hari igihe babare kuri saa tanu, hari igihe babare kuri nka saa yine, saa tatu gutyo.
Nubwo Ijwi rya Amerika ryageze aho izi mpunzi zicumbikiwe, nta n'umwe twabashije kuvugana. Gusa uwo twavuganye kuri telefoni yadutangarije ko kugeza ubu nta gisubizo barabona mu byo basabye Leta y'u Rwanda, bakaba bagitegereje.
Tugishe kagi na rushishi baratubwiye amategeko yo mu Rwanda, turaheza turababwira tuti amategeko turatubona umenga ntibudushoboke, tibasi turandika neketa, tibasi nimuduhe inzira tuje gusaba ubuhungiro mu kindi gihugu, nabo ntibaheza ngo babitwemerere. Turababwira tutanda ko batwize ubuhungiro mu kindi gihugu kandi mukaba kuducira inzira ngo tuje kwisabira ubuhungiro mu kindi gihugu kuko tubona amategeko atadushobokera.
Ni ayahe mategeko mwumvaga bagoye?
Za biometri, ibyo by'icanco. Hamara turababwira ati rero basi nimudusubamo tusubiza mu Burundi ako muta kutwicira ngaha, kubera turabona ibintu byari byabaye ku munsi wa mbere Gashora, mudukubitira mu ikambi mutumeza ibintu ku ngugu.
Hanyuma ubu bihagaze gute?
Gushika ubu n'imitende buke buke, guhera ku munsi wa kabiri hari inama baratwemerera yuko ijambo yuko twabasabye yuko natwe ako baza kutwicira ngaha buduhe inzira, byashe ko baduhe inzira basi twisubije inyuma mu gihugu cyacu tuje kugwayo baravuga bati reka tugiye kuziga tuzoshikana imbere tudaheza tubahe nyinshi gushika ubonetse turindire.
Izi mpunzi zageze mu karere ka Rusizi mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu zivuye muri Repubulika na Demokarasi ya Congo. Izi mpunzi zifite imyemerere yazo zihariye, zivuga ko zitumvikana na Leta y'u Rwanda kubyo ishaka kuzikorera nko kubandika bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, bakifuza ko bitakorwa mu gihe Leta y'u Rwanda nayo ivuga ko idashobora gutunga abantu itazi umubare wabo ndetse itazi n'uburyo ubuzima bwabo buhagaze. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Muri ico gihe mu kanya Leta y'u Rwanda yasohoye itangazo rivuga ko abarundi 2,523 basaba ubuhunzi aho bari mu makambi atatu y'agateganyo bategerezwa guhabwa inkingo z'agasama, rubeol n'indwara y'ubukangwe. Abagwaye muri bo bakavugwa hakurikije uko ibikorwa ku butaka bw'u Rwanda. Ibindi basavye nuko bategerezwa kwemera guharugwa hakamenyekana umwidondoro w'umwe wese muri bo. Muri iryo tangazo Leta y'u Rwanda yavuze kandi ko wariwe wese muri izo mpunzi afite uburenganzira bwo gusubira iwabo kandi ko ashobora kugenda igihe cyose ashakiye. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi haribonekeza ubukene budasanzwe bwa essence mu gisagara cya Kirundo. Abagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu bavuga ko bamazindwi irenga banywa igitoro cha magendo baronka ku giciro gihanitse. Kubera iryo kena ry'igitoro, igiciro cyo kwiyunguruza ku mapikipiki cagwijwe kabiri mu gisagara cya Kirundo. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Kuma stasiyo agera kurane ari mu gisagara cha Kirundo, igitoro cyo mu bwoko bwa lisansi ntikihabarizwa. Ivyo biruko haraciye indwirenga nkuko vyemezwa n'abagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu.
Igitoronga mu Kirundo kuntu vyifashe twebwe turabireba cyane tukanabira ducanze. Igitoro bwa mbere cyagitangura kubura twakigura 3,000 mu gushika ubu uyu kuri uyu munsi tukigura 4,000 ku iritiro. Kuvuga iritiro nino siyo tuguze iritiro nino si n'ikirya kibuni. Turi amafaranga 6,600. Kesho yetu turimo turare mu kazi kacu turimo turakora abakiriya twababwira ati igitoro cyaraduze bakomeza bibaza ngo ni bya bindi by'ubwa mbere twahora tukinwa ku ipompo tubabwiye igihumbi ntibakizana.
Hakigiye kingana gute igitoro ngahacabuze.
Haraheze indwi yose n'iminsi nk'itatu.
Kubera igitoro cyabaye ndase ngaha mu Kirundo iwacu kuvuga yuko ubahaheze indwi yose n'iminsi itatu. Ariko abakiriya ntitubafakira neza kuko ntibavyemera cyaheza ngo tsungunu kubabesha.
Ibe yo kwiyunguruza imaze kugwizwa kabiri ku mapikipiki ingendo zibanke. Bene gukora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu bavuga ko bakorera guhomba.
Iyo tubabwiye igihumbi kora uyu bushize iyo bitore hari ku ipompo dusanga turiko tubagira ahantu ingazi gucyo nko ku isenare ku murama ugasanga ahantu sasonga mu muji n'ingazi gusa mbwa igitoro kiduze twa gatine igihumbi ntibavyemera. Tusari ko nyene bo natwo tuzana ngaha mu Kirundo iwacu byanazo tsonka gahengo kubera tutabata kizita ntabwo ari turonka abana nyene twatatu baryamishije nkone.
Igikurikira ni umwumvikano muke hagati y'abagendesha ivyuma na bene vyo.
Umubano wa bosi ucuba mubi nyene kubera ucubura amafaranga perese mu kacu yibura gace sanga muri nko murajyana imihari n'umu bosi ngo anyenye peresema sanga akazi karahetse. Ibyifuzo by'iwacu ni uko ababosi boraba nabo bakatworohereza hanyuma amahera yabura bakamenya yuko amahera yabuze kugira ngo abana ntibicwe n'inzara.
Igitoro kibura mu Kirundo cyaheruka kuduzwa. Ivyo ntibitahuritse kuri abo bagikoresha buri munsi.
Ivyo bintu natwe biradusiga cyane. Igitoro badugije ko amahera arenga 200. Sinzi gituma rero boraba ababijejwe abajejwe iz'ibitoro mu Burundi kandi bakaza baratumenyesha ingorane hari kubera nk'ubu turazimbwa cyane.
Cyaraduze ariko ntikiboneka. Bopfuma kiduza gose bagashira kuri 2,500. Mugatu kachironga nubundi mbona tumwe turakigura 4,450 ku iritiro kandi kijya cyo mu kibuni ntikinkanya n'icyo kwipoma ahugiye cyo ntigishikaho nabajya baza barakatakata.
Twarondeye umuyobozi w'igitoro mu Burundi yamara ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe kugira atange umuco ku ikena ry'igitoro cha lisasi ririko riribonekeza mu gisagara cha Kirundo. Mu Kirundo muri aruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco, ubu ni umwanya w'ikiganiro muri Kirukuri.
Muri kirukuri.
Cheka sore ndazi neza kwa tamutima mubafisa. Gusa yarakuye mu mutego wa gite. Haramuhenda
ntore
acaremera.
Ko yatwije amafaranga.
Mutima mwiza ndazi kwa ofisi.
Mbabara yone.
Ibyo ntaje murati ko byanshikiye.
Ndashonda. Ubwigihe gite ya guhenda agutuma kuvura ubugende bwa Marita na Thierry.
Gite numugesera vraiment.
Yo hubwe cyane ubaga gite tuko mushengeza mu butuga.
Kandi muhimbiri.
Mbesha cyone. Uwo mushengeza siwe yo hava hasi.
Oh yes, akagutinya.
Era kujya ntitunga nabagabo.
Hasi. Tukamwitwa ari kibwo tukandikete tugasinya
twese
urwa moto fatwa kandi gahana
muri kirukuri
yigajiwe nashaka kwafa gasori none nawe nta lugukomere
ndakubwiye nanje naratangaye
ni wumva ko jewe bica binkomerana nkobo ndazi neza aho gasori acavuga byose
urazi co niyumvira ka boss jewe mbona no basanga hanjye gwaje kanyina wiwe nka fieta ngakunkumura boss nkabarangiza iyo mihimbiri
kare we wumva ndishoboka hajya warahushije byararangiye
none mpengereye nkomwijoro ngira mu cumba nyine hajya bubundaraye wibaza ko no bakorera kanu ko moza nyako ko
apisa divyo akonda
ni ga boss ubu nubona twokuri
baze nari cyo niyumvira
sa
n'ukuraba ingene tukatishiriza amatohoza handi ndibigire bicura ko ari twe twoba twarabikoze
byavuye bikenda gute
gas ndahevi ndagutora aha nari nazungurutse nzunguruka muri ibi bita ndahura
basha umuganga araho ni wambiye ngo hari umuntu ariko arandonde
ashi
kumbe yari wega guhaga
yari jewe kwakwe
mukabo sindavyumva none uragwaje nawe
oya n'ukuri kosi jewe nje kuraba mwebwe nyine na mama wawe pe
twebwe nyine
mbekumego biragutangaje kagaso
oya nyine nuko
ne kare kasigaho shapia bintu byashikiye nyoko byarambabaye narababaye mugenge bimwe udashobora kwibaza
reka ni atari wa muhungu
ngo ahubwo shatwicare harya ku karokosima dusangira akantu kari hano naje nitwaje ugarura kamorare muhungu ntazi ko utorohiwe era
Mbeka wazanye nzuka mubita
Mfe Dazi hitanya haka kukabari kwa mwami
Yewe
Jendazi nyegiji mwikoti Nishwaje
None Tufungurula guti
Uuu Ichosikiwa Jeuru funguru zondaru genda na muhu Anja nungu za menyo Nangina na kwele
Asha Na wayo menyo ya uwe shiru funguru zo kwe
Oh Asha na ura tukwenzo Eri kusomu Ahuri
ya ukarafuse ni
ubona vumvasha
imihogo yari yagatanye
ni hatari mugo kwirizuba n'ubugese ahubwo soma wisubirize mugenzi wibagize mugenzi yahorane ni hatari
none nyine
sabwi
uwaruca kuraba twebwe
reka share kaze kasigaho
cyangwa uragwaje
mugi wawe muhungu ahubwo sinumva ninge nuko no bivuga cha umuntu yakoze rirya bara kuri yisi hari habagesera ndakubari
ego abagizi banabi bo bunyene bariho
nizere ko nyabagesera abanya kumeni banga bazofatwa bagahanwa bimwe bya karorero ndakubwire kagaso
sa
burya uko umuntu akura niko nivyimviro bikura
ego nyene cyafaje nivyo
haraho ibyo tubona mu buzima atari ko biba bimeze rega urashobora gusanga umuntu wahora wibaza ko ari umwasi wawe ari we mugenzi wa mbere ufise
ivyo birashoboka nyene
cyane naho bo ugasanga wahora wibaza ko ari we mugenzi wawe mfampe ahubwo ahuciye araturira ibyo buzima biragoye ni hata
ego mukabo
sabwe
sindatahura neza ishaze kuvuga
oya ntacu zote utahure gaza Gusa icyo nshaka kuvuga nuko ibyo tubona mu buzima bishobora kuba atari ko kuri ntuzobana abagutwengera bose ngo wibaze ko ari bo bagenzi
none
sabwe
kubera iki urikumbwira ibyo byose
oya ntacu zote butaho
funde fungura bukebuke cyane bavuye guca amazoro muhungu
ukaje amahehele eh ebindi batugabure amashinda kubwira
oya biraboneka
n'ingurube niyo bishopona
uravye ukuntu
eh police narafikiye tu vraiment
biraboneka
c'est ma bonne appétit ba
kole
naam
wala kan komeneje na ukweta
ani maisha
narabucanye reka ndabote
shafunde tose kuvuga ibintu nk'ibyo ahubura kwiye gushimika eh kubona warari umutima menyo mafoto ukamushinga
eh bana akwere eh vraiment kwa kweli félicitations vraiment félicitations ya mingi umafoto nazosubira guteranya abajene barugo na barusanga
c'est fini
akya byahinda
n'ishwandu tabereye intwari mafoto ze yakwitwa intahi mu gahanga yishure ku video yakutse
eh kabisa
reka bashe ntabyo muhomenya ndekoye
imbeka kumenya ntuvyumva kutavyemera
naho namushengeje numva meko sinekanye mu mutima
kubera ulifanya bien mon frère ufanyaga muzuri ta bien fait aho ni sawa
ngoma numva nyine niyagiriza mu mutima
kasika
numva meko narahe mu kintu fede mu cyango wa
apana funde waragize neza apana
umvise ndakubwire ahubwi utatimba gumushengeze niho wari kubuhemutse
kweri yo muhehe
ivyo nyene byo kudaturafundikira ko dufukira kamakosa yabi wacu nivyo bituma twaba mu
Sinjo, iyo ni kweli, sinjo kukusema kweli.
Ubu mafoto tuchabona neza kwa adashobora kubandanya atera kacaka uko yishaka.
Kabisa.
Nubundi ari gupfuma nirekera. Nukuri. None ndamushengeje ubundi hiyo yonona yamaze kuvyonona. Umva biheza bikamari.
Oya se cyukime na waragize.
Oya. Nibyo wose nayo bona kuguma nihora. Sindigira ishinda bivuga ko. Iyo ndamushenge zakiri kare. Ibintu nibyo ari kugera habyaga.
Oya. No, si kya fundere. Mie votar que jamais.
Parungi
de chaga ngi ko fama kosa, waragize neza.
Atufuma basi yishure kuma byose yakoreye rusange.
Kweli kabisa.
Aho wara habereye intwari komeye.
Nikwambia kitu muhehe. Fundere ubu tuzomita Mandela.
Ubu ni Mandela tuzo.
Mandela.
Mandela wetu.
Mandela wahega washa
none gafunde twena kwe tukamba duje tugenda muhungu nako bikomeye tuje kuraba ivyejo nayo bitotsanana
washa yego mwakoze basha mwakoze ahubwo arakana goma ndabitumire yego
akora probleme vraiment tutume tout ce que tu fais tutume nangorane
na gakinode aho karwa bakututuma gafunde
agakete nandise
yeye
toni toni sapo oya oya nshaka mutsuri somere baba jeune boss kwa kudufuria kuri centre des jeunes nukuri munyikorere mukore nyi baba jeune boss babinyamugona abanyarusangi muzo yibasomere boss bari hamwe muzo hamukoze cyane
ah be hey A B
B
C
B karakara ufashwe nibiki
Beka shaki nyotereka nkawe kutwenye B C
Urara neza wabusanga inzinga nzakoranye ko
Nzakoranye kwa ahubwo izo
zwa Uri gusoma intome nkabana
Azika kinyoro je narisuzumye sanga ubwenge fise nibukuye neza
Basha nubeje
ahandi ko nditegura nzoja kuyandikisha mu ishuri ndabe ko nokongereza ubwengesha we ishinge gutwe
Yambura ugusaze Yone yagohenza ngo ubwenge uva mu ishuri
ahubwo uri kijuju none ubwenge buvaye gahe
ndenda kubwira kaka jeho kinyota muwongira umutegetsi
wacugiriye
amashuri yose ndo yugara
ukacugiriye
ngaya hindura nguba
aje nari gutangara ikindi wari kuvuga kubgawe rero gakinyo utubwenge buva mu kabara
abacupa koko basa umuntu agasomye
eh acagiriye
aragarura kengesho
yo
aya mashuri yowe yoyo
Ahogo cheshe mwenga ahogo pembona abuyo pya. Ndumva. Na soni ubu rero ukombu tukabiza mashuri bose. Kwatacho baku.
Yewe kinyota sinzovugira muvumbi ko muvumba.
Oya uri kijuju.
Amashuri yubu rero data wanje. Ngo biga amategeko.
No.
Bakirirwa bararenganya abantu.
Kinyota uraraba mugabo niyagira uhavubeshe.
Oya reka nabivuge.
Asha uvuge ivyo uzosubiramo.
Ugasanga wirirwa arasahura uduhera twabandi muri banki.
Oya
waje kuraba hija kuri za diplomas ubasanga ngo yize byutunze
baba erega si bose kinyo si bose
abandi bakaja muri za kaminoza
ngo bagiye kunonosora ibyo kumenyesha
makuru barabinonosora gose
wasiweze ugasanga ahubwo umengo bagiye kunonosora ibyo buswaganye
ewe kinyuta sha kinyuta
umagize ngo yize ibyo kwigisha nawe ni waroga aba yarajejwe
akabaroga gute
kurera akabahutse none amashuri wumva amatsike
ubwo ubare bwawe rero data wanje nibwo bukimaze
agacupasha karasokoza akarimonda y'umugabo
nyamba ibyo nyene na ibindi byo
byo nako nabaseruko nabarengero cyabaraniye ko bavuga ukuri
none
harya ndakweke
hajyo bamaza nk'ibyo yose yabafungiye mu kabare
mu kabare
n'ishwande zose batobishira abona
washitse banya kubaho ihema ryo kwa mafoza ngiryo
okay policier en position asikimbi kwambia toke mbi
mafo wa mafoza
toka
none kwa kitabaga mukamba mukaho umujyango ugari imbere
anakata kutoka toka mbio
mbona yase kuyitaba
en position
mafo
turatabura turatabura kabisa
ndagusabye sohakesha ntibirwe barakoresha ingu
policier
mafo
policier mucunge bien
eh wa muhungu urabira hajya mu gatoboro kihema kwari yo yobakira
nipesha kidogo nikoneshe mafoza mafoza najua kama unanisikia hii ni dernier avertissement wase kuvayo kwa upole tutakamata kwa nguvu fanya mbio sasa utoke policier nipatie kisu nikoneshe tutapasua hema
oya nyakuba hapo fanya mbio pasua tutaburira ko gahema kara tugoye kuronka
kama hataki kutoka tutapasua hema fanya mbio
leka nyakuba leka nsubire mpamagare nyakuba
fanya mbio
mafoza eh? Mafo ndagusabye mafoza wizane kuneza
leta kisu leta kisu
mafo wa mafoza
policier en position d'attaque vite vite attaque ingiani mumkabate mbio mbio fanya mbio
ya mana yanje yakiye kera
eh alipita wapi eh alipitia wapi ngamunyageje ndabereka huko
ngamunyageje yatowa ihema ashafyukira inyuma yagiye kera bugica
apana habiwezekani muri mutorokesha
nokuri nyakuba aho nawe mutorokesheje erega mukuduhenda yugariye umujyango imbere ngo tugire ngaracyari mu nzu nawe yagiye kera bugica
policier mumutafute kambi yote kama anajificha hapa tutamkamata tu
Allo mafoza. Allo. Oh yumviritsa, umviritsa. Oh yabanza umviritsa dakubwire. Yapa inga nawe yewe.
Oh, yampayi.
Ikipushite cyakije kufata. Imane rakinga. Yo, sinze kete na bachi utahona. Ntangwa nayo na
mete. Oh. Erekana cyewe haramba biyeko. Ewe nagiye mbona banzanira convocation ngo nitabe ku gipolisi.
Eh.
Ambonze bose igitanda. Nabunze nabuzi yomba ni yonja
ukizukanya ko yo bakabuka bakushitse mu bitwe yo kwacuruta arwete ibyo twakoze kera byose bacha babizuko abunga yakurando yo
ereka nabuza honcha ngo no moki
oresha kubwe ga wiyoberanye upume wiyambike puta no ngukore
oh karambanye cyewe giti Uwe, ngele kereleza hano ocha. Mpumeno mokira hii mugo.
Menga mafoza nagiti wa sana watoro heo. Ubo gitazo shubula guhunga nawe. Inyishu ni mugichegi kulikira. Wirenu wa mwanya tuwasomera inere la no mwashikirije kugichegi hiruka. Alikimbele ya ahori katubibuze akawa zukari kawa jijgue. Ndomboro ya horayita impunzi z'abanyarusangi ngo nibikoko none niwe bahavuye bamufasha mu ngorane mu bivuze kwiki Uyu munsi tuhe kuri Celine tuyizere yo kuri se communale gitaramuka intara ya Karusi agira ati ndobora ngirubu yarabonye ko abantu bose ari bamwe ngo kwadakwiye kuraba vyamoko canke intara ngo kuko yatahabona abanyarusangi ntiyari kuhava Dafoze mu Kirundo na ati ndomboro hazoca tahura icere cy'umuntu n'icamaze Felix nawe wo muri commune Tangara intara ya Ngozi agira ati ndomboro yarakwiye kwakurikirwa akamenya ko atawuhora hiriwe umuntu azasubire gufata abandi nabi Beninyo mkinindo mugisagara cha Bujumbura na wagira ati ndomboro ariboneye ko gutukana atari vyiza ngo kuko atazi vyejo ngo kuko ututse mu misi iri imbere ashobora kugirira kamaro Uwundi ni Nina umunyeshuri wo kuri lycée Saint-André agira ati ndomboro yarakwiye kumenya ko kenshi abo wishimira atari bo bagushimira Tujiye imakamba naho aho Tarsis agira ati ndomboro abanyarusangi baramweretse ico bamaze n'ico bamusumbije ngo nkasaba abantu ko twogira umutima wo gufashanya mu bihe byose abone Imana Claude nawe wikavu mu ntara ya Muyinga agira ati ndomboro yarakwiye kuronka icigwa akabona ko twese dukeneraniye akareka kwinubana ngo nabandi bafise iyo ngeso bahakuremwo icigwa Nduwimana Idi agira ati vyashikiye ndomboro icigwa bimpaye nuko ta muntu wo gusuzugura yaba muto ekano dasangiye umugwi ngo kuko ataburica gufasha dushime Camelia wibutezi mu ntara ya Ruyigi nawe agira ati ndombora ivyo abanyarusangi bamukoreye byari bikwiye kumuhicirwa unaho yabaho nyangi yagateka akabakura ku buntu baremeye kumufasha Berkimasi bukemba ati gutuka umuntu nibibi kuko ubutazisha ashobora kukumarira ukanatsinda ashobora kugukorera iciza gusumba abuha agaciro hari n'abanywanyi barungitse ubutumwa bwabo bacishije kumuhora wa WhatsApp aha turavuga nka Sylvain iyo nkuru agira ati n'ubuzima kirazira gukora ikibi guko ibihe bihibindi ati gikuru rero no gukora iciza ukirenganira ngo kuko abantu barakeneraniye mu butandukane bwabo Désiré Chris irabizi mu kanyosha mu gisagara cha Bujumbura agira ati haje umuntu agirwa n'undi ngo kandi nta numwe yikwiye muri byose kuburyo yocafata nabi abandi mu ndoboro rero yari henze kubita ibikoko nk'uko menga ntazigera bakenera undi ni Diane niyo nzima mu gisagara cha Bujumbura agira ati ndomboro arabonye ko n'uwo wita umwansi ashobora kugirira akamaro ngo kubwi rero umuntu naho mwoba mufise ibibatandukanya kirazira kumufata nabi dushime Gilbert batazira kirikuwo mu gisagara cha Bujumbura agira ati kubona ndombora afashijwe nabo yahora yita ibikoko ati byanjyohe cyane guko bamuhaye ikigo gikomeye arangiza agira ati si byiza rero kugereranya umuntu n'igikoko ngo kuko ejo canke hirya yejo ashobora kugukura mu ngorane Turangirize kubacisha ubutumwa bwabo ku rubuga rwacu rwa Facebook aha turavuga nka Eric Manirakiza yiga kuri Kaminuza y'Uburundi muri campus Zege agira ati inyigisho twokuramwo nuko iyo ukoze neza wisangiye ugiye ati iyo ukoze nabi naho ikaguherekeza ati byiza rero umuntu yokorere neza mugenzi we kuko ntabaza aho bazohurira muri kazoza cyo yitungiye Benjamin wigatara agira ati ndomboro yari ihenze cyane ati kuko umuntu nico kimwe n'uwundi atari jewe nogiye kwasaba imbabazi kuko ndomboro yari yarabasuzuguye turangirize izinterano kuri Sengiyumva Eddie Jackson kaba aba mu gihugu cha Tanzania mu ikambi ya Nyarugusu agira ati si vyiza kwa nk'umuntu utazi nawe ibizogushikira ndomboro arabonye ko abo yanka ari bo bamufashije ngo byo rero bimuhicirwa ko kwita abantu ngo nibikoko atari vyiza kubera umwanya utadukundiye reka tugarukirize ngaho izinterano zanyu twongera dushimira n'abanywanyi bose batungikiye ubutumwa tutashoboye gusomera aha benshi bakaba baragarutse kuri wa mwibutsa uvuga ngo kuri ciza ukagisanga imbere bakuri nabi ikaguherekeza mudukundire muri uno mwanya tubasomere akabazo kugicemejeje gukurikira akabazo naka Funderi ngo yumva adatekanye ku mutima kubera yubahutse gushengeza amafoza kandi ari umurengere w'iwabo ku bwanyu uwiwacu akoze amakosa twokwirabira hirya kubera iki ndasubiramwo Funderi ngo yumva adatekanye ku mutima kubera yubahutse gushengeza amafoza kandi ari umurengere w'iwabo ku bwanyu uwiwacu akoze amakosa twokwirabira hirya kubera iki Ukaba wifuza kwishura kuri aka kabazo urahawe ikaze wandike ubutumwa bwawe kuri izi nimero arizo 61 ubusa ubusa 9 103 canke 75 88 95 Eka no kuri wese yifuza igikino muri kiri kuri WhatsApp narungikiye ubutumwa bwiwe kuri izo nimero aheza aronka ico gikino kundwi kundwi turangize tubibutsa ko cari gice c'141 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kiri kuri Murakoze nahuta
Cari gikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurirwa na La Benevolentia
Ibigani watu watu FT kuri sahani wabigaru kie kuri radiju vidi Amerika dushimie engineer ya tufashite muhinga bugivu manna fazo yegebe yehu ya tufashite kwegera nyibigani watu wateguri ya kuri saha akumena fideni yongabo tuashimi kuma mwadu teza matwi muandanya mukurikia nyibigani uvida chu ikurikira kuri radiju vidi Amerika.